Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Deniyo Ngabo
na Aloyizi Bwirimana. Ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha
tuzagire twese hamwe, ubwo dushoza intambara. Ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari byiza, ntabwo bikenewe.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yumvikanisha ivyo abaofisiye barangije amashuri yabo igako mu karere ka Bugesera mu ntara y'Ubuseruko bw'u Rwanda ivyo basabwa gukora. Turavuga no ku rubanza rwa Leopold Munyakazi aburanamwo n'abashikiriza amanza ibyaha bya Jenoside mu Rwanda. Ku mushikiranganji w'urimye n'ubworozi mu Burundi asaba amashirahamwe afise imigambi avuga ko isamaza abanyagihugu gukinjura kare mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Turavuga no ku makuru makuru yerekeye inkino ategekanijwe mu mpera z'indwi mu Burundi, hamwe no ku gikombe c'isi yose cy'umupira w'amaguru kigiye kurangira mu gihugu cy'u Burundi.
Umakungu nawo turavuga Perezida Trump aho yemeza ko imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza iri ku rugero rwiza cyane. Igihugu cya Sudani y'Epfo nacyo cyabujijwe kugurira ibigwanisho hanze, ni ibihano byemejwe na ONU kuri uyu munsi wa gatanu. Nawe Perezida Paul Biya wa Kamerune n'umukuru w'igihugu mu batwaye imyaka myinshi muri Afrika arifuza gusubira kwitoza mu matora yo mu kwezi kwa cumi kuza.
Aya makuru rero n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Tuhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi zushikizwa na mugenzi wanje hano muri studio Aloyizi Bwirimana. Aloyizi,
urakoze. Tuyahere muri Afrika, inama y'ishirahamwe mpuzamakungu nijejwe amahoro n'umutekano ku isi kuri uyu munsi wa gatanu yafatiye ibihano bibuza igihugu cya Sudani y'Epfo kugura ibigwanisho, yongera ifatira ibihano abategetsi babiri ba gisirikare. Ibihano bije inyuma yaho twigoro twa kidiplomasiya tunaniriwe kurangiza intambara igiri kwizi imyaka itanu muri icyo gihugu. Ibyo bihano vyemewe n'ibihugu icenda bishashe muri ONU, ariko Burusiya n'Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu byahisemwo kutagira icyo bivuze. Ambasaderi wa Ethiopia muri ONU Tedeka Alemu, igihugu ciwe kiriko kirarongora utwigoro two kurondera amahoro muri Sudani y'Epfo, yavuze ko adashyigikiye ibyo bihano kuko bishobora gusubiza inyuma ibikorwa bya kidiplomasiya byari bisanzwe bigoyagoya. ONU ivuga ko ifise amakenga kubona abategetsi ba Sudani y'Epfo barananiwe kumvikana kurangiza intambara icifata ingingo ibuze ico gihugu kugura ibigwanisho gushika mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2019 uri imbere. Perezida Donald Trump kuri uyu munsi wa gatanu yemeje ko imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza iri ku rugero rwo hejuru rushimishije, yongera arahakana amakuru yashikirije ikinyamakuru cyo mu Bwongereza anegura politike ya Theresa May kukuvavanura n'umuryango umwe bwa Buraya. Ibyo yabishikirije mu gihe kuri wa gatanu ku muhingamo mu masaha yo mu Bwongereza. Perezida Trump yashikirije ko inyuma yo kugiranira ibiganiro na Theresa May hamwe n'abafasha biwe, Ubwongereza bushobora kugiranira imigenderanire myiza na Amerika mu gihe icyo gihugu covavanura n'umuryango umwe bwa Buraya. Trump mu kiganiro yahaye ikinyamakuru cyandikira hawe mu Bwongereza yavuze ko Theresa May yirengagije impanuro yahawe zingene yoganira kugira ve mu muryango umwe bwa Buraya akora ibinyuranye. Abamyamiriza nabo batekanya kuba bari mu micungararo yaho Trump afitiye ikibuga cya golf ni mu gihugu cya Scotland gihanuriwe n'Ubwongereza mu mpera z'indwi, ariko no ku murwa mukuru Londres w'Ubwongereza. Imigwi y'abamwiyamamiriza yaragaragaye hanze y'ingoro y'inama nshingamateka y'Ubwongereza. Inyuma y'uru rugendo mu Bwongereza n'igihugu cya Scotland, Perezida Trump azocaja i Helsinki ku murwa mukuru wa Finland, aho azobonanira ku munsi wa mbere na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Tugaruke muri Afrika, Perezida wa Cameroon Paul Biya yatangaje ko azokwitoreza ikindi kiringo mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Paul Biya w'imyaka 85 yatangaje abitangaje bicishije ku rubuga rwe rwa Twitter kuri wa gatanu ko azohagarara nk'umukandida mu matora yo mu kwezi kw'icumi kuza. Yavuze ko agiye kuzokwitoza kugira agaragaze neza ko igihugu cya Cameroon ciyunze gitekanye kandi giteye imbere. Paul Biya n'umukuru w'igihugu cya Cameroon kuva mu mwaka w'1982 kandi agira kabiri mu bakuru b'ibihugu muri Afrika barambiye ku mwanya w'ubutegetsi imyaka myinshi inyuma ya Teodoro Obiang Nguema wa Guinea Equatoriale. Mu mwaka w'1998 niho yakuyaho ibiringo by'umukuru w'igihugu mu ibwirizwa shingiro ry'icyo gihugu bituma yongera kwitoza kandi aratsinda amatora yo mu mwaka w'2011. Igipolisi mu gihugu cya Pakistan gitangaza ko umukandida yariko araharanira umwanya wo mu bazoserukira intara mu nama nshingamateka ari mu bantu bashika kuri 24 bishwe kuri uyu munsi wa gatanu mu bitero bibiri bya bombe hafi hariko habera imyiyamamazo mu matora ateganijwe ku itariki ya 25 z'ukwezi kw'indwi. Ibyo bisasu byishe abantu 20 kandi bikomeretsa abandi 40. Uwo mukandida azwi ku izina rya Akram Durrani yishwe yari umunywanyi w'umugambwe w'intara avukamo. Nta muhari n'umwe uremera ko ari wo uri nyuma y'ibyo bitero byo ku wa gatanu. Ubwo bwicanyi bwabaye nyuma y'iminsi itatu hari ikindi gitero cy'umwiyahuzi cyahitanye abantu 21 mu myiyamamazo y'amatora mu gisagara cya Peshawar ni mu ntara ya Khyber Pakhtunkhwa muri icyo gihugu nyine cya Pakistan. Turangirize ku makuru yo hirya no hino kuri Sudani y'ubumanuko. Kandi inama nshingamateka y'icyo gihugu yaratoye iremeza ejo ku munsi wa kane guhinyanyura ibwirizwa shingiro yongereza ikiringo cy'imyaka itatu kuri Perezida Salva Kiir ku byegera by'umukuru w'igihugu hamwe n'abagize inama nshingamateka. Umushikiranganji w'ubutungane w'icyo gihugu Paulino Wanawila yavuze ko iyo ngingo yafashwe kugira bakingire ko icyo gihugu cya Sudani y'Epfo kibura abarongozi. Iryo tora ryemerera Perezida Salva Kiir kuguma ku butegetsi gushika mu mwaka w'2021 no kongereza manda ya leta mfata kibanza. Iyi nama nshingamateka n'ababuramatari ba leta 32 ikindi kiringo cy'imyaka itatu mu myanya yabo.
Kubandanya kudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda ku nshuro ya kabiri rwego rudasanzwe ruburanisha ivyaha ku rwego mpuzamakungu n'ivyaha ndengeramipaka ruri Nyanza mu bumanuko bw'u Rwanda rutasomye ingingo ya nyuma y'urubanza Leopold Munyakazi aburanamwo n'abashikiriza manza ivyaha vya genocide. Mucamanza yatangaje ko zimwe mu mpamvu zabiteye zifatiye ku kazi kenshi sentare yagize. Idonido kuri iyi nkuru twumvirize umenyeshamakuru wacu Eric Bagiruza.
Iburanisha rya none ryitabiriwe n'abantu batandatu gusa mu cyumba cy'urukiko, barimo abacamanza batatu n'umwanditsi w'urukiko ndetse n'abanyamakuru babiri, yaba Leopold Munyakazi ubwunganizi ndetse n'ubushinjacyaha na ruhande rwa ruhagarariwe. Ubwo byari byitezwe ko umucamanza asoma imyanzuro ya nyuma y'uru rubanza, Bwana Antoine Muhimu umucamanza ukuri inteko iburanisha yongeye gutangaza ko bitari bushoboke gusoma imyanzuro y'uru rubanza Bwana Munyakazi aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Umucamanza ukuri inteko iburanisha yatangaje ko zimwe mu mpamvu zatumye inteko ahagarariye itabasha gusoma uru rubanza ari imiterere y'urubanza ndetse n'ubunini bwa dosiye yarwo byatumye batarangiza kwandika urubanza mu buryo bunononsoye. Bwana Antoine Muhima yavuze kandi ko habayeho indi mirimo myinshi urukiko rwahuye nayo yatumye urubanza rwa Munyakazi n'ubushinjacyaha ku byaha bya genocide byibasiye inyoko muntu rudasomwa. Muri iyo mirimo umucamanza yasobanuye ko harimo kuburanisha izindi manza zikomeye nk'urubanza rw'itsinda ry'abantu 40 barwa ibyaha by'iterabwoba. Harimo kandi imanza z'abandi bantu baburana ibyaha bya genocide baturutse hanze, barimo Bwana Jean-Baptiste Mugimba waturutse mu gihugu cy'Ubuholandi, urubanza rwa Bwana Radisila Sinaganzwa waturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yageze mu Rwanda mu ntangiriro za 2016 ku bufatanye n'urwego MICT rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mparabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Hari n'izindi manza kandi urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka ruvuga ko zabaye ikibuza mu isomwa ry'urubanza rwa Munyakazi zirimo iz'ibyaha byo gucuruza abantu. Ikindi cyumvikana umucamanza avuga ko cyatumye urubanza rudasomwa ku matariki urukiko rwari rwasezeranijeho n'imirimo yo kwimuka ku rukiko ruva i Kigali rujya i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Bobaye ubugira kabiri urubanza rwa Bwana Leopold Munyakazi rudasomwa ku itariki ya 17 nibwo umucamanza yari yatangaje ko urubanza rwari busomwe ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu y'umwaka. Kuri iyo tariki nabwo ubwanditsi bukuru bw'urukiko i Nyanza bwatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko kubera indi mirimo y'urukiko batashoboye gusoma urubanza. Kuri inshuro bwa Antoine Muhimu uburanisha uru rubanza yizeje ko byanze bikunze ku itariki yatanze azasoma imyanzuro ya nyuma y'uru rubanza Munyakazi aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya Jenoside. Mu 2017 urukiko rwisumbuye rwa Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda rwamuhanishije icyaha cy'igifungo cya burundu y'umwihariko nyuma yo kumuhamya ibyaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. N'ibyaha yajuririye mu rukiko rukuru avuga ko byose ari ibyaha yita ko ari ibicurano. Mu rukiko rukuru nabwo umushinjacyaha yari yasabye umucamanza ku rwego rwa kabiri ko byazashimangira igihano cy'umucamanza wa mbere maze Munyakazi agakomeza guhanishwa igihano cyo guhera mu buroko. Bwana Munyakazi yasohotse mu Rwanda mu 2008 nyuma y'imyaka itanu yari amaze afungiwe ibyaha nk'ibi aza kurekurwa by'agateganyo. Hatagize igihinduka ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka nibwo hazamenyekana niba Munyakazi yasohoka cyangwa se yaguma mu buroko. Eh, bagira ubusaba ijwi rya Amerika i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tukiri mu Rwanda, President Paul Kagame avuga ko ingabo z'u Rwanda zitimenyereza kugira zitanguze intambara ahubwo zimenyereza mu mugambi wo kugwanya abaje gutera igihugu. Ivyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabivuze igihe yari asozera inyigisho z'abaofisi 180 barangije mu ishure rya gisirikare igako. Nivyo dushikirizwa n'umenyesha makuru wacu Asomutakaboye.
Ijo ko mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba habereye umuhango wo gusoza amahugurwa y'abaofisi 180 barangije imyitozo ya gisirikare kuri uyu wa gatanu. Aba basirikare bahawe ipeti rya suriyetona na Perezida Paul Kagame bahabwa inshingano zo kurinda igihugu. Perezida Kagame yavuze ko igihe hatari intambara ingabo zitabira ibindi bikorwa byubaka igihugu.
Ntabwo abantu batorezwa gushoza intambara, batorezwa kurwana intambara yabashojweho. Rimwe na rimwe nabyo biraba itegura intambara ariko udashaka kuyiba, ariko utorezwa kugira ngo igihe yabaye ndetse kenshi uwayigushojeho uyimurangirize.
Perezida w'u Rwanda yashimye abasirikare babashije kurangiza amasomo yabo avuga ko ibikorwa biba bigoye kandi bimara igihe kirekire. Perezida Kagame yavuze ko nubwo ingabo zatojwe zihamagarirwa kuba zarwanira igihugu mu gihe cyasojwe n'intambara, ariko hari ubwo abantu basoza imirimo yabo ya gisirikare batararwana intambara. Umukuru w'igihugu yavuze ko ikigamijwe ku myitozo nk'iyi ari ugutozwa kurwana intambara yasojwe ku Rwanda gusa. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rugena ibyarwo, asaba buri wese kudashoza intambara ariko asaba ingabo z'u Rwanda kuba zakwivuna uwazishozaho intambara.
Ntimuzagire cyangwa ntituzagire twese hamwe ubwo dushoza intambara, ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari byiza, ntabwo bikenewe. Dushyire imbere rero mahugurwa, kwitoza ubumenyi, kwiyubaka bigera kure, bigera ku bihe bigezweho, ndetse dutegurira n'ibihe bizaza. Ariko muri ibyo byose rero, kubera ko ibyo tugena cyane cyane n'iby'iwacu, ntabwo tugena iby'ahandi. Iyo iby'ahandi byabaye ko bakubonamo, batubonamo ikibazo, bagira icyabo, bakagushozaho intambara, icyo gihe niho dukoresha umutimanama wacu, imyitozo twahawe, ubumenyi, hanyuma
aba basirikare basoje amasomo yabo bagahabwa n'ipeti rya suriyetona bari bamaze igihe kingana n'umwaka mu ishuri rya gisirikare riga ko abanyeshuri basoje aya mahugurwa binjiye muri iri shuri nyuma yo kurangiza icyiciro cya kaminuza mu masomo atandukanye. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC biganiro byacu birabandanya mu Burundi umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi asaba amashyirahamwe afise imigambi avuga ko isamaza abanyagihugu gukinjura kare mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi yabivugiye mu ntara ya Muyinga aho yariko atanguza cese igice cya gatatu cy'umwaka w'uburimyi bwenzi wacu Jean Bosco yari yahasimbiye adushikiriza inkuru
Nagomba mbonero rero akajyo ko gutumirira abene gihugu bose ko dutanguje icese cha gice cha gatatu cirima
uwo ni Deo Guide Rurema umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije yariko yugurura icese igice cha gatatu cy'umwaka w'uburimyi hari kuri uyu wa gatanu mu mwonga wa kizanye uri muri komini ya Butihinda y'intara ya Muyinga igice cha gatatu cy'umwaka w'irima nticyamyeho mu kirangaminsi cy'uburimyi mu Burundi Umushikiranganji Rurema aributsa igituma leta yashimye gushiraho ico gice
iyo umwimbo w'impeshi wabonetse abantu bacu barera amaboko bakagenda kuwigina kumbure no kusesagura bakirirwa mu bubare cangwe ku marigara ngo muci hari uruzuba ngo nta muntu yorima ni naco gituma kuva mu mwaka weze twaciye dufata ici tubishira muri bya bice girima agatasi imeshi n'iki nyene
umwanga wakizanye kugururiwe ico gice cya nyuma cy'umwaka w'uburimyi hasanzwe hari ko harimirwa ibigori ni gitegwa kibangamiwe cyane n'impongwa mu ntara ya Muyinga Mpabase Jean Bosco Kimas n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga
ibigori rero nta muri no mwonga mbe n'imindi myonga yose intara ya Muyinga irafise ikibazo cy'impongwa Simpongwa huko na gakoko kagoma kumera n'impongwa mugabo na kanyabwoya kazanwa n'ibinyugunyugu bikaza mu ijoro hanyuma bikaca bigwira hano bigwiriye twagiranya tugasanga ikigori cyamaze gufatwa mbere kikivito cyane kikaza kikizamo kikatonona cyane cyane ku mababi
mu mwonga wakizanye abanyagihugu bafashijwe n'umugambi amashyiga w'ishyirahamwe mpuzamakungu CRS barashoboye gutuza iyo mpongwa umwimbo uri yongera
urumva kumwe na twayirwanije twaje dukora akazi ko kuza tuyadufata kumva tukiri dutonya ushaka upome n'umutwe ari wose turagaragaza kuva muri dupfa neza cyane ariko ikihari twakoresha kudufata n'intoki tukadukura tukaza tukatwa kuboma hatukagendura cyane cyane kuko aho wadutoye n'ubusabwa n'ukagarutse
none nate kwirwanya twabimwe twarabitoya turabyegeranya cyane gose no tukabiturira ibindi nabyo bikubwira gukoresha kubandanya bitera imbere niko kubona umwimbo ukaboneka neza cyane twaryohe kubera abazi batuzaniye n'imiti tuzakoresha mu kuvura iyo ngwa hamwe yotusindikaje imirima tuyabye hakiri kare tatuyikingira tutararenga inkombe
umushyiranganji Deo Guide Rurema arashima uko iryo shyirahamwe ririko rirafasha abanyagihugu kugwiza umwimbo ariko aranagabisha ko ashobora gusezerera amashyirahamwe amwe amwe avuga ko afite imigambi yo gusamaza abanyagihugu
abumva rero bitwa ko bari muri iki gisata batazoshobora kugira ibikorwa nk'ibi biboneka ku neza y'abenegihugu bakinjure bave muri iki gisata cy'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije bagende gukorera iyo migambi mu bindi bisata mugabo ntibaze gusamaza abenegihugu ngo dusange urugero tugeze ko wo kugwiza umwimbo mu gihugu cyose ngo subire inyuma
abarimyi b'ibigori baronkejwe umuti bita Ortel uzobafasha gupompa impongwa y'ibigori byatewe igihe bizoba byameze abanyagihugu bakizera ko umwimbo ushobora kuziyongera cyane bagasaba ko leta yokibafasha kurondera isoko ku musesekara ni Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
nuko muvyumva rero ako kaziki kerekeye igikombe cy'isose cy'umupira w'amaguru kiko kibera mu gihugu cy'u Burusiya inkino za kimwe cya kabiri z'ico gikombe kiko kibera mu Burusiya nkuko ndabivuze zarangiye ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu w'indwi mu rukino rwabaye ku munsi wa kabiri u Burusiya bwatsinze ububirigi igitsindo ku busa cyo gitsindo cinjijwe n'umutwe n'umukinyi w'inyuma Samuel Umtiti ku munota wa 51 u Burusiya bukaba bwunguruje mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'isi yose gurukino rero rwa nyuma ruzobera mu kibuga cy'umupira w'amaguru Rosniki ku mugwa mukuru w'u Burusiya Moscou kuri uyu w'Imana wimirije u Burusiya buzohura mu rukino rw'ugutsindira igikombe cy'isi yose ku munsi w'Imana na Croatia yatsinze muri kimwe cya kabiri ubwongereza ibitsindo bibiri kuri kimwe ku munsi wa gatatu ugo rukino rwabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Rosniki nuko nabivuze mu gisagara cya Moscou ahazobera urukino rw'igice cya nyuma cy'igikombe cy'isi yose kuri uyu w'Imana wimirije iyo migwi uko ari ibiri yari yarangije inganya igitsindo ku kindi mu kiringo cy'iminota 90 yahariwe mu bisanzwe umupira w'amaguru igitsindo cya kabiri cya Croatia cinjijwe n'umukinyi Mario Mandzukic ku munota mu kiringo cy'inyuma yaho cy'iminota 30 ku munota w'109 ubaye bwa mbere u Burusiya bushika mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'isi yose kuva mu mwaka w'1998 igihe umumenyereza w'umugwi serukiragihugu uwo muri iki gihe Didier Deschamps yari kapitene w'umugwi serukiragihugu watsinze igikombe cy'isi yose cy'uwo mwaka niko cyo gikombe cyonyine u Burusiya bwashoboye gutsindira agushika ubu mu rukinyo rwo gutsindira ikimaza cya gatatu ruzoba ejo ku munsi wa gatandatu ubirigi buzohura n'ubwongereza aha rero niho twarangirije amakuru tubafitiye yerekeye iki gikombe cy'isi yose muri rusange cyagenze neza abantu bose bavuga ko atabibazo byahabaye ibibazo cyane cyane byerekeye ikumira umuntu afatiye ku rukoba nibi bibazo bijanye n'umutekano nta kibazo cyatangajwe mu itangazamakuru cyuko habaye ibibazo nk'ibyo abantu bari bafitiye impungenge tukirizeho kuri iki gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru hiko kibera mu Burusiya reka ku telefone dufite mugenzi wacu Jean-Claude Munyandida kwiziranye hafi ibyerekeye inkino ari mu Rwanda twashaka tumubaze uko abona iki gikombe cyifashe uko bariko bagikurikirana mu Rwanda wiriwe Jean-Claude
Emure neza Fidele amakuru yanyu
amakuru ni meza iki gikombe kigiye kuzorangira cyose yose ku munsi w'Imana u Burusiya uzohura na Croatia wewe uvyitegereza ubona gushika ubu izereke cyo gikombe abantu bakirindiranye igishika kingana gute
niko bimeze rwose nk'hano mu Rwanda abantu bategereje iyi finali n'amatsiko menshi cyane cyane ko bavuga ko aya makipe uko ari abiri ageze ku mukino wa nyuma yarakoze nakubwira ko ari nk'u Faransa guhera mu matsinda uzi ko mu matsinda u Faransa bwazamutse ari ubwambe n'amanota 7 nta gutsindwa bwatsinze imikino ibiri bunganya umukino umwe na Denmark bivuze ko bwazamutse bufite 7 ku 9 mu bageze rero muri periode ya knockout cyangwa se gukuranamo nabwo uzi ko u Faransa bwakuye muri Argentine ikipe itoroshye gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza u Faransa gusezerera irigo ikipe nayo ikomeye cyane hanyuma noneho abafaransa baza gusezerera n'ububirigi abantu benshi bari bateze ufaransa ububirigi bavuga bati waragiye ariko ushobora kuzashiduka ababirigi n'ikipe ikomeye ishobora kuzamukira ikagukoraho amateka ariko ufaransa bwa Didier Deschamps nabwo bwavanye ububirigi mu nzira bivuze ko ufaransa ari abugeze bwari buhakwiriye ariko nanone ku rundi ruhande Croatia nayo ni ikipe yazamutse abantu bavuga bati irakomeye ariko batayiha amahirwe yo kugera kure ariko rero yagiye irikora izamuka mu itsinda yitwaye neza iyo yari iya mbere igeze muri knockout isezerera Denmark murabiza bitabaje penalty ku cyiciro gikurikiraho irongera Croatia ikuramo indi kipe ikomeye Burusiya ari nabwo bwa rwatsikira irushanwa abantu bano batangira kuvuga bati byose birashoboka kugeza ubwo noneho ejo muri demi-finale Croatia isezerera Ubwongereza nabwo bwari bwaje gutunguranye bivuze ngo final abantu barategereje n'amatsiko menshi ku ruhande rumwe nk'abanyarwanda benshi bavuga ati Bufaransa turabuzi tuzi amateka Bufaransa ku Rwanda arazwi ku isi yose abenshi rwose babafana n'u Bufaransa ariko ku rundi ruhande abadafana n'u Bufaransa badashyigikiye u Bufaransa bakavuga bati Croatia irazi kwereke bivuze ngo bishyize ku munzani Fidele kugeza ubu ni 50-50 cyangwa se 50-50
yego izo nkino ndazi kwaze kwikiraniye hafi z'iki gikombe muri rusange ubona mvuze nka akanovera nka karite y'umupira maguru ubona yari yongeye uravye imigwigi y'ibihangange serukiragihugu yavuyemo hakirikare ukabona imigwi mito mito itera izimbere hoba ico gihushane hagati y'imigwi kiriko kiragabanuka aho kera umuntu yabazi iyo migwi y'ibihangange ko ariyo igumi itera ishika mu gice cyanyu migatwana n'ibikombe
Nibyo koko nko kubivuze twavuga ko akanovera cyangwa se buryo bw'umupira maguru bwarazamutse cyane cyane ko nta kiti ishobora kujya hariya ngo ikomage kuva tuza imvuga ngo giye rwose izi mupira ni byacu n'utuntu twanjye ntacyo nahindura twatanga urugero rw'ubudage rwazanye cyakizere cyuko ari bwo bwari ufite igikombe giheruka uvamo utunguwe amakipe nk'aya ngaya amakipe nk'u Japan ayerekana umupira mwiza amakipe nka Denmark yerekana umupira mwiza amakipe asa nk'atunguranye ikindi rero nakubwira cyatumye twavuga ko iki gikombe cyazanye karusho mu bijyanye n'ibiryo n'imiryohere cyangwa se n'imigendekere myiza ni ibitego irushanwa ryabonetse n'ibitego abafanuzi ko burya nta kindi bapfana n'umukino w'umupira w'amaguru sigere ni ibitego byarabonetse bihagije kandi bikagira ku gihe abantu bakishima navuga ko rero karite y'umupira w'amaguru twavuga ko wazamutse harimo n'ishyaka rero iyo udafite ishyaka ntabwo ugera kure ishyaka ry'amakipe mato yatunguranye ndetse n'ibitego byaziranye igihe kandi bikenewe
murakoze yamumenyesha makuru wacu akurikirane hafi byereke inkino Jean-Claude Munyandinda ari mu Rwanda turavuga ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru tukwitire mu Burundi naho dutege amatwi umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya nkatubwire amakuru yerekeye inkino ategekanijwe mu mpera z'indwi mu Burundi Evariste wiriwe Nizi hangino ubona zikomakomeye zitekanijwe mu mpera z'indwi
Mumero zindwi abarundi banacacana bakoze umupira w'amaguru biceze urukino ruzohuza ku munsi wa gatandatu umugusereka cy'igihugu w'u Burundi w'abasore batarenze imyaka 20 n'umugwi Chipolopolo wo muri Zambia no kugere ku federere muri kano kanya turiko turavugana umugusereka cy'igihugu w'u Burundi uri rusaka aho zotana mu mitwe n'umugwi wa Zambia ni muri zangene zo gukura namwo kugira zoboneke imigwi izoca mu nkino za nyuma z'igikombe cha Afrika zobera muri 2019 mu gihugu cya Niger.
Ubwo rukino ruzobera he?
Ubwo rukino ruzobera ejo irusaka muri Zambia hano kugira yuko rero hamwe u Burundi bushobora kurengana urukino rugira gatatu no kugira yuko Burundi maze gukuramo Sudani bukuramo na Ethiopia hamwe rero byo kugira amahirwe bugapfuramo mu gice cy'igihugu wa Zambia u Burundi bushobora kuje mu ngino za nyuma zizobera muri Niger mu mwaka uyu.
Urakoze yari umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikubanya nka yereka tubwira amakuru yerekeye ingino zitekekanijwe kuba mu mpera z'indwi mu Burundi imbere ko dusezerana na twumvirize mugenzi wanje Aloyce Bigirimana sura twibutse ingingo nkuru z'amakuru yadushikirije urakoze
Urakoze Fideli twababwiye ko Perezida Donald Trump kuri uyu munsi wa gatanu yemeje ko imigenderanire hagati ya Leta Zunze z'Amerika n'Ubwongereza iri ku rugero rwo hejuru kandi rushimishije yongera ahakana amakuru yashikirije ikinyemeshamakuru cyo mu Bwongereza aho yavuga yuko yaneguye politiki ya Theresa May ukuntu abyifatamwo mu kuvavanura n'umuryango umwe bwa Buraya Kwabwiye kandi ka inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu nijejwe amahoro n'umutekano ku isi kuri uyu wa gatanu yafatiye ibihano bibuza igihugu cya Sudani y'Epfo kugura ibigwanisho yongera ifatira ibihano abategetsi babiri ba gisirikare b'ico gihugu ibihano bije nyuma yaho twigoro twa kidiplomasiya tunaniriwe kurangiza intambara igira ikwiza imyaka itanu muri ico gihugu Kwabwiye kandi ko Perezida wa Cameroon Paul Biya yatangaje kuri wa gatanu ko azokwitoreza ikindi kiringo mu kibanza cy'umukuru w'igihugu afite imyaka 85 yatangaje bikishije ku rubuga rwe rwa Twitter kuri uyu munsi wa gatanu
Ibiganiro rero twari tubafitiye kuri isaha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika dushimye engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi adufashije kwegeranya ibiganiro twashikije kuri isaha kuri mikoma ari 18 Fidel Niyongabo
na Louise Bigirimana tubifurije kugira weekend nziza mu banyu no mu miryango yanyu